Yohana ikigabane cy'icumi na kane.
Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari inzu nyinshi, iyo ziba zitariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe muba ariho muba, kandi iyo nja murazi inzira ijayo.
Toma aramubwira ati,
mugenzi, ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira?
Yesu aramubwira ati,
ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye.
Filipo aramubwira ati,
mugenzi, twereke so bizoba bihaye.
Yesu aramubaza ati,
mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruhe umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye Data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe? Amajambo ndababwira sayo nigeneye, ariko Data aba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe. Nimunyizere ko ndi muri Data na Data ari muri jewe, bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwabyo. Nukuri nukuri ndababwire, uwunyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo Data ashimagizwe mu Mwana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azobane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu w'ukuri, uw'ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'impfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Uburi n'ibyagezwe byanje akabyitondera, uwo ni wankunda, kandi uwunkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira.
Yuda atari Isikaryota aramubaza ati,
mugenzi, bibaye bite kugira wihishurire twebwe, ntiwihishurira bisi?
Yesu aramwishura ati,
nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje, ariko ni rya Data yantumye. Ibyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko umwitsa ari we mpemu yera, uwo Data azorungika mu izina ryanje, ni we azobigisha byose, kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho sindayabagabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise ko nababwiye nti, ndagiye ariko nzobagarukako. Iyo muba munkunda, muba munezerejwe n'uko ngiye kwa Data, kuko Data ari wanduta. Nuko none ndabibabwiye bitaraba, ngo aho bizobera muzokwizere. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umwami w'isi ari mukuza, yamara muri jewe nta kintu ahafise, ariko n'ukugira ngo ab'isi bamenye ko nkunda Data, kandi uko Data yangeze ko ariko nkora. Ve hasi, tuve hano tugende.